nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Mwiriwe mwese nchuti na mwe bakunzi wa radio Inzamba agateka kawe turuku mutsu wa mbere nikinekizu jamu nani ndamukiza umwaka mbili na milongi mbili na kane kaze mumakuru yikiruli tukwa tegurie kuruno mutsu wa mbere nayo akawa agizgue ningi ngo nguru nguru shirahamwe rirwanya ihonyabwoko ase genocide chiri moso igisata co mu gihugu ca Canada rirashima intambwe igihugu kibanye cy'u Rwanda kigeze ko mu kugwanya kabiki ihonyabwoko bakifuza ko nibindi bihugu bimwe bimwe byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko byofatira karero keza ku gihugu cy'u Rwanda mu kugwanya akaranda n'ivyimviro ifatiye ku ihonyabwoko. Igisata kijanye n'amagara y'abantu mu Burundi na Congo nticifashe neza na gato n'umwihwezo w'ishamwe Parseme cyakoze kuri uyu wa mbere berekana hanini ko mu Burundi hari ubukene bw'ibikoresho byo kuvura abantu be n'inyubako z'ibitaro zikeneye gusanurwa bagasaba ko ico gisata co kwitabwaho na leta kurusha umugambi nawo kugara amashuri n'impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cha Tanzania byerekana ko ari umugambi wateguwe na leta ya Tanzania bafadikanije na leta y'u Burundi mu bikogwa byo kugirira nabi impunzi zahungiye muri ico gihugu ishyamwe CBDH VCR yahani agateka k'impunzi ziba mu makambi bagasaba amakungu guterakamo leta ya Tanzania ikavavanwa n'ingendo yo kugirira nabi impunzi kwa ruguca kumayange saya gusa twabateguriye nayandi mukanya idonido
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu Inzamba akaburungu org
ndasubiye kubahara muta makuru twabateguriye kuri uyu wa mbere tuyahere ku nkuru iciye ku masonga hari umukobwa w'umukozi w'umunzu yarasanzwe arera umwana muri quartier Rubuyine mu gisagara ca Ngozi kuva kuri uyu w'Imana uheze abarizwa mu gasho ka komisare y'igipolisi mu gisagara ca Ngozi inkuru ziva muri iyo quartier zimenyesha ko ifatwa giwe ryavuye kuba ku munsi wa gatandatu uheze yarakubaguye agakubita umwana gushaka mu burezi gufa birenze mu kumukubita inkoni yongera muhonyanga mu nda mbere no kumagara ababanyi barahageze kubera amaborogo y'uwo mwana baramutabara kandi imbere yuko bamwaka uwo mukozi yari amufise babanje gufata amasanamu ya kabikabije yariko aramukorera ababyeyi biwe batashe bavuye ku kazi baca banyarukana uwo mwana kwa muganga uwo mukobwa abajijwe imvo zatumye akubagura uwo mwana akamenyesha ngoko uwo mwana yari yamuriye amenyo kuri ivyo amashirahamwe hanyu agateka ku mwana mu ntara ya Ngozi cyo kimwe n'amashirahamwe y'abakenyezi basaba ko uwo yagirizwa ico caha yohanwa hakurikijwe amategeko turanda nyamakuru twabateguriye ishyirahamwe rirwanya ihonyabwoko ase genocide chiri moso igisata cha Canada rirashima intambwe igihugu cy'u Rwanda kigeze ko mu kugwanya kabi k'ihonyabwoko iryo shyirahamwe eribivuze mu gihugu Rwanda rwatanguye kwigenekereza ujyandwe ndamukiza uyu mwaka no kuvuga ejo ahise ibikorwa byo kwibuka imyaka 30 iheze hakozwe ihonyabwoko ryakorewe abatutsi barengo miliyoni bagandaguwe mu kiringo kitarenga iminsi ijana iryo shyirahamwe rikifuza ko vyobera karorero Uburundi n'ibindi bihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko muri urwo rugamba rwo kugwanya akabikabije k'ihonyabwoko. Tutega amatwi Emmanuel Nkurunziza n'umunyamabanga w'ishyirahamwe ya genocide chiri moso igisata cya Canada.
Icambere duhera ko nukunamira tukibuka abo bantu bapfuye atakindi bazira bishwa kubera bavutse abatutsi. Uyu munsi wo kwibuka kandi nakaryo kukuca tuvuga twibutsa ibikenewe kugira ngo ako kabikabije k'ihonyabwoko ntazosubire kuba haba no mu Rwanda haba no mu Burundi eka no mu isi yose. Ibyo bisaba yuko hatanga inyigisho zitomoye zitabuyengeza mu kuvuga abicanyi ico bari mu kuvuga inyigisho mwe niyo yukwankisha abantu bahora ubwoko canka amadini canka ibindi ica rico ko ari ihonyabwoko koko tukaje tuboneraho rero nakaje yo kuvuga yuko kwigisha byonyene n'ahari byiza ntibimaze kubera ibyaha byabaye imyaka 30 gusa ariho bamwe babikoze bakiriho kandi batarakomangwa naho baje bazwi aho bari aho banyegejwe naho bagayagaya nisho gituma ubwa gatatu tuvuga tuti mu ngiro mu ngendo yo gukingira ko kabikabishikeho nyabwoko bahakenewe yuko amakungu duhere kwishyamo impuzo makungu ni na cyane cyane ariko byo bihugu byo mu karere kacu k'ibiyaga binini bya Afrika ko butandukanye cyatsi n'ururo ntidusubire kwita abakoze ho nyabwoko bitira ubwoko kanaka ngo ni abagwanira demokarasi maze tubahereza ubutegetsi nka kujya byabaye mu Burundi kuko nejo wundi ikibi kitishwe ikibi nta kizobuza yuko umuntu amara abandi avuga ngo ariko ahabuza ubwoko avuga ngo ariko gwanira demokarasi je tumara dusaba yuko ari gutomora ko akabikabishije ho nyabwoko kitwa gutyo nabagakoze bakitwa ko arabicanye nico gituma kandi ubwa kane tuvuga yuko bikenewe ko ishamwe impuzo amakungu oni rishira mu ngiro ibyo ryiyemeje cyo nyine ubwayo kuko ubona ko igihakugiho nyabwoko by'abatutsi mu Burundi 1993 mu myaka yakurikiye cyarakoze amatohoza hanyuma riratanga icegeranyo gitomora yuko habayeho nyabwoko rihiga abatutsi riranavuga yuko akeneye gushingwa sentare mpuzamakungu yuko ucira imanza abo bantu tubiri mu cegeranyo cyabo mu gace ka 1996 k'icyo cegeranyo mu kurangiza kandi tuvuga yuko kugira ngo iho nyabwoko rihashwe nuko domurutoki guharira ivomo no gufatira ibihano mbere no kugwanya abakirikora cyangwa bacigisha ibyiyumviro by'ihonya bwoko haturatumurutoki igihugu cya Republika ya Demokarasi ya Kongo aho ibisigarira by'abakozanya bwoko ry'abatutsi mu Rwanda bya FDLR bavuye muri za XFAN n'interahamwe bakora rya shano bakisibije
ubumwe bwa Afrika nabwo buhamagarira makungu kwemera kandi bakemanga nyezina uruhara bagize mu ihonya bwoko ry'abatutsi mu Rwanda Musa Faki Mama arongoye umwe bwa Afrika avuga ko umuryango arongoye ubu ico gihe witwa Oyuwa atatu wigeze ukora akavuga ko atanishira hamwe impuzamakungu na rimwe ryo kubahuka kuvuga ko ritigeze rimenya ko ariko ategurwa ihonya bwoko akaba nawe nyene akeza abanyarwanda ku butwari budasanzwe berekanye inyuma y'ivyo byago akaba yabivuze kuri uyu wandwinda mukiza no kuvuga ejo hahise mu bikorwa byo gutanguza kwibuka abahitanywe n'ihonya bwoko ryakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi 1994 tumutegeyo
Dans un environnement africain et international profondément conflictuel, se nourrissant de discriminations tribales, raciales, religieuses,
culturelles, économiques, kurukoba ku madini kukaranga utuzi ikambere no kubiranga abana bariya urwanda rwicije ugufi rutanga karorero mukungene ga samirana neza karenga imipaka ya Afrika kakaja mu buryo bwisanga mu isi yose ni muvyishimire bene wacu banyarwanda iyo shusho igizwe kuruhande rumwe n'umubabaro kurundi ruhande no kubaka mu bwitonzi kandi yatagizwe inyuma umubano uri mu kwibanisha none umuntu yoreka gute gwayagiza ibyiza by'abanyarwanda babifashijwemo n'ubutegetsi bw'akarorero muri byose kurengera ubunenga bwa kiremwa muntu ubwa nyuma ni kwibuka yangiro kuko ibyabaye bitazosubira na rimwe ko bitazosubira ni indahiro yo kudahemuka mu migenzo ihambaye akazi y'ikigongwe niyo gufashanya ikomeza ubuvandimwe mu banyagihugu bose ibihugu byose by'umugabane byaguye mu gahundwe kubera amabi atagira izina y'ihonyabwoko y'abatutsi ubumwe bwa Afrika cyo kimwe n'ayandi mashyirahamwe mpuzamakungu byaragaye ko yabigizemo uruhara nta nyishu zikwiye bwashoboye gutora igihe iryo bara ryari kurirangwa nta n'umwe eka n'ubwo bwa Afrika yuhakana ko atacyo yakoze igihe ariko yibonekeza ibimenyetso by'ihonyabwoko nitugira ubugabo ubwo kubyemera na cyane cyane kubyemanga si ibintu by'agahebuza
Ayons le courage de les reconnaître et surtout de l'assumer. Ce n'est pas trop cher payé pour les victimes et leurs descendants.
Inzamba.
Khadiyo inzamba gateka kawe ya makuru tukwa wateguriye arabandanya mugisa takijaini vya magara ya wanungo ito gisa tanishifa sheneza mwuruni nagato pili mungu iwezo wakuzgo nishirahamu ye pariseme kuruno wa ambeli nyuma yaho kuruno wimani gene kirezo janu wenda mukiza warumusi mhuzo makungu wahariwe magara ya wanu fosendi kumana avugako muri bimwe uyumu iwezo uwashimikieko harimu bukene vyo ikoresho inyua kwa zishaje zikene kusubi kwa mgo kubitaro bitandu kanye mugihugu tega matu ifo Sene kumana rongo isha mwe parisem
Urawa ijanye ninyu wako Nyezu wazu wate Ukarawa yuko Zifise ijango mga ekipima medikare Ukarawa wakozi Wabuzi Wabaganga Mwratu kujibu chachu Usanga iwaka waganga weshi Waluko warasana waja kukula mwindi bihugu Haibimi tusanga likiwazo kuwela Imi tusanga ngeyara taigihe Imi vikijirida kujibu ijango mga ugasanga irazimbye cyane imwe ntiboneke kubera iki haro nibazo by'amafaranga y'agaciro yo kwinjiza haro nibijanye kandi na pinge n'abantu bakigwa kwa muganga bisa n'ibyasubiye inyuma hano bikajana nuko na vya za ekipima bitaka ko turavuga usanga ibikoresho byo kwa muganga bishaje ugasanga bipfuye ntibikoreshwa cyangwa ugasanga bishatse kubirondera mu mahanga izo nyubakwa nazo ugasanga ntiziriko zirafatwa neza tutibagiye rero ibijanye n'igiturire cyiraye mu bijanye n'amaserivisi y'amagara y'abantu mu bushiragazi bw'amagara y'abantu ikindi ni iby'ingeni abantu baca bashikira ubushobozi bwo gushikira ibyo kwivuza agise osoin hati horekeza icyo twita le dépense catastrophique ni kuvuga mu Burundi aho usanga abantu bagiye kwivuza basanga bari kubaragurisha uko batunze ugasanga ntibagishoboye kugura ibindi kubera iby'amagara y'abantu biriko birazimba kuko hari n'abashita mu kutaja kwa muganga kubera uburyo ugasanga rero na systeme do kuvertire twese dusanze ntifashe neza no kuvuga gira abantu bivuze baciye mu nzu zo bakingira kwivuza ico bitasiranze ikindi nirivuduka ry'ibirana ry'abantu twasanze mu gatifike bituma usanga leta itagishoboye kuziragira bya bindi bivuga ngo kwivuza ku buntu bidagishoboka kubera uburyo usanga abantu kwa muganga mu hopitoriti afitiye amadeni menshi ugasanga ibitaro ntibiri kubashobora ku gukora iryo banga neza hanyuma ikintu usanga hatwariragiye ni ibijyanye na education ya sante preventive ni ukuvuga ibijyanye no kuntu abantu bigenza kugira bikingire kurwara na leta ugasanga itegereza kugiramo uruhara hanyuma rero ukaraba ibijyanye n'ingene finance ingene uburyo buja muri icyo gisata birakeboneza ko icyo gisata gishyigikirwa cyane n'ifashanyo zo hanze ko amafaranga leta ikoresha kuri uno mwaka y'imirenge 37 urabona neza ko hakirimo igice cyose hafi 48% kiva mu mfashanyo
Fosteni kumana kavuga kandi ko mu ntumbero y'umwaka w'2040 igihugu kizaba kiri mu nzira y'amajambere n'imwaka w'2060 igihugu kizaba cyateye imbere Uburundi bwihaye ihangiro kuba bwashitse ku ntambwe yo hejuru ku bijanye n'amagara y'abantu ivyo navyo kugira bishoboke ngo hari ivyo bategezwa gutunganya n'ubunyene tutega matwi Fosteni ndi kumana
Nibacho gituma rero parisemi saba yuko ko bico kongereza uburyo buri cyo bita espace vegetaire kugira ibyo bintu byose by'abaganga bagenda hanze bigabanuke ikamije n'amagara y'abantu bifatiye kuri izo mwanya za twavuze bishobora kwisununura hanyuma rero ni ibyo gushyira ngo abantu bashobora kwivuza bakongera bakavuzanya mu bijanye no kwitegekaniriza hanyuma ibi bya sante preventive bijanye n'ibindi bintu bitera indwara uko indwara mu bihugu byinshi hari icyo bita indikasiyo za sante preventive ni ukuvuga kwigisha abantu ingendo bafata kugira ntibagwara abantu ntibarinde kugwara ngo birinde gutwara amahera menshi mu buzima bwabo kuko urabona iby'amagara abantu aha mu Burundi ni ikibazo abantu bagiye kwa muganga haba depense catastrophique ni ukuvuga birasubiza inyuma ubutunzi bw'imiryango birasubiza inyuma kuko abantu bagwaye usanga batajya ku mirimo barimba barambara ari imirambikango mu rugo ugasanga ibijanye n'amagara y'abantu birasubiza inyuma ubutunzi bw'igihugu no gushyiraho urwego rukuru rwoza ruraraba rufatira ku bushiragazi butandukanye boza rurarya amagara y'abantu
Kadiyo inzamba gateka kawe makuru twateguriye arabandanya umugambi wo kugara amashuri ane impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania ubavyerekana ko leta y'u Burundi ikorana na leta ya Tanzania mu bikogwa byo gusinzikariza ubuzima impunzi zahungiye mu ico gihugu ca Tanzania bisigurwa n'ishirahamwe CBDH Vicar rihanu ya gateka k'impunzi ziba mu makambi yavuze mu gihe kuri uyu wa mbere hashirwa mu ngiro umugambi wo kugana amashuri ane y'impunzi na leta ya Tanzania Jean Bosco Vyizigiro avuga iryo shirahamwe avuga ko ivyo vyose biri mu rukurikirane rw'amabi akoregwa impunzi z'abarundi agasaba amashyirahamwe mpuzamakungu guhaguruka bagahanura leta ya Tanzania kugira yubahiriza amategeko yateye ko igikumu yo gukingira impunzi tumutege yompi
ico bisigura kuri twebwe nuko leta ya Tanzania iriko ikora ibitandukanye cyane n'amasezerano mpuzamakungu araba impunzi yasinyiwe i Geneva ikindi bisigura nuko leta ya Tanzania iri kugenda igwa mu mutego wa leta ya Bujumbura kubera ko umuntu amaze kwitwa impunzi ntaba akigengwa n'amategeko y'igihugu yahunze bitewe n'impamvu iyo ariyo yose abagengwa n'amategeko yahase n'amategeko y'igihugu yahungiyemo kuri twebwe rero ibi biri gukurikira ibyo twagiye tugaragaza ibihe byinshi izi ni inyungu z'ibyo bihugu nari maze kuvuga ariko bakibagira yuko agateka k'impunzi nako gafise amategeko akubahiriza ku isi yose aha rero twa kwibaza niba amashirahamwe aharanira agateka k'abana nayo adakwiye kugira icyo avuze ariko amategeko agenga impunzi afise ubutumwa atanga kuri bibiri kuba ku gihugu cya Tanzania cyayasinye igihe cyakira impunzi cyari ko gishyira mu bikorwa ayo mategeko cyasinye icya mbere turashimira ishyirahamwe hase kuva igihe tumaze tuvuga ihohoterwa ryo gukorerwa impunzi zo muri Tanzania twarumvise ko ryavuye mu gacerere rikavuga ko ritewe umutima uhagaze n'ibiri kuba kuri izo mpunzi ubwa kabiri twovuga ngo amajambo gusa ntahagije ibihugu biri mu biyaga binini bihaguruke bibwire Tanzania ireke guhohotera impunzi ishaka kudisuka mu muriro bibiri ko biravugwa ku maradiyo yose no ku isi yose biri ko birandikwa ku gihugu cacu cy'u Burundi
imbere yo gusozera ano makuru tuje mu gisata cy'inkino aho Murundi kazi Sada Nahimana yari atahukanye ikibanza cya kabiri mu higanwa rya tennis riri ko bibera mu gisagara cya Bujumbura nayo mu mupira w'amaguru ihiganwa yarabandanje kundwa igira 26 n'ubu bitaro ikaba iri mu kibanza cya mbere reka inkuru tubibaze Alexandre Niyungeko
mu mpira w'amaguru ihiganwa yarabandanije ku minsi ya gatatu n'iya kane muri iyi ndu bitwara yiturangije ku munsi wa gatatu Flambeau du Centre yatsinze Magara Young Boys 4-1 Bumamuru ku kibuga cya Buganda itsinda Burundi Sport Dynamique 3-2 nayo ku munsi wa kane Aigle Noir imakamba yatsinze Musongati 1-0 Vitaro ija imuyinga kunganya na Olympic Star 1-0 Ukinzo yatsinze Kayanza United 4-1 ni mu gihe Message Ngozi nayo yatsinze Interstar 1-0 umugwi wa Vitaro inyuma y'indwi igira 26 niwo n'ubu kiri mu kibanza ca mbere n'amanota 65 Flambeau du Centre iza mu kibanza kigira kabiri n'amanota 57 Rukinzo ni ya gatatu n'amanota 53 ya nyuma n'ubu iracari Magara Young Boys n'amanota 5 gusa hamwe n'umutekero w'itsindo 50 imaze gusindwa tukiri mu mpira w'amaguru mwomenya ko kuva ihiganwa ryo mu mwaka uza imirwi yose yo mu cicaro ca mbere n'ica kabiri isabwa kuba ifise imirwi y'abana hamwe n'iy'abigeme kugira ngo yemererwe kuzokina muri ivyo vyicaro Alexandre Muyenge arongoye ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi yabivuze ku munsi wa gatanu mu nama yagirishije abaserukiye imirwi akaba yasiguye ko vyasabwe n'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru ku rwego rwa Afrika CAF ahanga umurwi utazobikora ntuzoronka uburenganzira bwo gukina inkino zo ku mugabane wa Afrika iyo mirwi isabwa kandi kubifise ibibuga byayo bwite ikorera ko imyimenyerezo kuri uyu w'Imana ishyirahamwe ry'urukino rwo kwinonora imitsi mu Burundi ryarasozereye i Bujumbura ku kibuga cya Olympe Afrika kiri mu Kanyosha ihiganwa ryahuje abanonotsi bavuye mu gihugu cyose iryo higanwa nk'uko byasiguwe na Dieudonné Kwizera arongo iryo shyirahamwe byatunganijwe mu ntumbero yo kurondera abanonotsi bazoserukira igihugu mu nkino mpuzamakungu akaba kandi yamenyesheje ko bagiye gutunganya n'izindi nkino zihuza uburere kugira ngo bahe amahirwe urundi rwaruka ruri mu gihugu hagati. Eka no mu rukino rwa tennis de table ari narwo abenshi bita ping pong baratunganije ku munsi wa gatanu no ku munsi wa gatandatu inkino zo kurondera abakinnyi bazogira umurwi inserukira gihugu. Ari bukumbanya arongoye ishyirahamwe ry'ugo rukino mu Burundi yamenyesheje ko ashimishwa n'ingene abana bo mu gihugu hagati basigaye bahurumbira urwo rukino ari naco gituma yaciye amenyesha ko inkino zikurikira ku rwego rw'igihugu zizobera ingozi. Naho biri uko urwo rukino ngo rurahanzwe n'ubukene bw'amameza bakinirako imipira yo gukina hamwe n'amahaketi bakinisha. Turangirize ku rukino rwa tennis de court aho Sada Nahimana ari kumwe na Barton Camila wo mu gihugu cya Letoni baraye batsinzwe mu rukino rwa nyuma na Veronika Falkowoka wo muri Pologne ari kumwe na Judith Vischer mu gihugu cya Hollande batsinze iseti zibiri kuri kimwe n'imihiganwa mpuzamakungu ririko ribera i Bujumbura rizosozerwa ku itariki 14 z'uku kwezi.
Alessandro niyunge ko arakenuye nino ngaza cyo dusozera makuru twari ko turabashikiriza mwakoze mwebwe mwese mwarimo yateze yomi bofisi niyunge niko ndabashikiriza ndabifunze kuronanirwa mu byanyu no mu banyu na gahwana.